Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu ari Yesu bigira imana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Waramutse Fidel, ndamutse baduteza amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa ku Burundi. Ejo ku munsi wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakoranije abegwa bose n'ikibazo cy'imibano kugira barabire hamwe ingene ifashanyo y'ibanki y'isi yose y'amafaranga yababa imiliyaridi amajana atatu mu mafaranga y'amarundi azokora mu kiringo cy'imyaka itanu yohabwa ababikwiye koko. Inyuma yo kwerekana abo ayo iyo fashanyo yega, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratunze agatoki amashyirahamwe akora muri icyo gisata abamenyesha ko batariko barakorera neza abo bajejwe. Umuyobozi ajejwe ivyigwa muri INSS ishyirahamwe rijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi yaratanze isiguraho yerekanye ko badafashijwe n'abajejwe intwaro bitazoborohera mu kazi kabo. Akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu ko ariyo ntambamyi ibabuza kugera kwihangiro bihaye. Leta Zunze za Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ifise icyizere kubona abaroberi bo mu ntara ya Tigre barasubiye mu birindiro byabo byo mu buraruko bwa Ethiopia, byuguruye imiryango kuri diplomasiya yiyaguye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu muri Amerika Ned Price yavuze ko kubona abaroberi barasubiye mu ntara yabo ya Tigre ari ikintu Amerika yakiranye urweze rwinshi. Avuga ko ibyo ari byo Amerika yamyisaba kuva imbere y'igihe, ariko ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika ntibwashotse bwemeza nimba makuru yatangajwe kuri uko kuva mu ntara za Amhara na Afar kwa warobere ba TPLF ari amakuru y'ukuri canke atari ukuri. Iyi ngingo yafashwe n'abaroberi bo muri Tigre yatanze icyizere ko ashobora kuba ibiganiro byo guhoza inkoho muri iyi ntambara imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu, imaze kandi gutera ibibazo by'inzara muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afrika. Muri Afrika kandi abantu bashika 17 barafuye abandi 60 baraburirwa irengero ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Madagascar mu gaturuturu keje ku munsi wa mbere. Aya makuru yavuzwe n'abategetsi bagenzura ibivuko muri ico gihugu. Umukuru arongoye ibivuko muri Madagascar Jean Edmond Randriana Ntenaina yavuze ko 45 kuri 130 bari muri ubwo bwato bashoboye gutabagwa abandi bakaba bakirondegwa. Yavuze ko ubwo bwato bwari butwaye abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ubundi mutegetsi mu gisata cy'ibivuko yavuze ko inyuma y'ibibazo by'ubuhinga muri moteri ubwo bwato bwarushijwe ingufu n'imifunda y'ikiyaga buca burazama. Nayo muri Haiti umugwi wa misionere b'Abanyamerika na Canada bari baranyurujwe muri ico gihugu mu kwezi kw'icumi ubu bari degembya inyuma yaho batorokeye mu ndwi iheze. Ibi vyashikirijwe n'ishiramwe ry'abagira neza bakorera byabivuze. 12 batorotse bari muri 17 banyurujwe inyuma yaho bari bavuye kugenderero ry'imfuvyi riri mu karere ka Croix de Bouquet muri ico gihugu. Mu ndwi iheze umuvugizi w'igipolisi muri Haiti Gary Desrosier yaremeje ko aba misioneri batakiri mu byara by'abari barabanyuruje. Ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe Rukristo begukira ryaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Ohio ryavuze ko abo bantu 12 batorotse bagenda ibirometero bitari bike mu ijoro kandi bari bafise n'abana. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS riragabisha ko ikiza cya COVID-19 kitazohera mu gihe hakiri ubusumbasumbane mu igabanganywa ry'incanco hagati y'ibihugu bikize hamwe n'ibihugu bikenye. Mu ijambo yashikirije mu gihe umwaka uri kurarangira ejo ku munsi wa mbere, Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko atakimenyeso cerekana ko ico kiza kiriko kirazimangana vuba. Avuga ko abantu barenga imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atatu batakaje ubuzima na COVID-19 mu bihumbi bibiri na cumi muri uyu mwaka wa 2021. Avuga ko abishwe n'iki kiza barenga bicwa na sida, malaria hamwe n'igituntu bishyizwe hamwe byose. Ibiharuro byerekana ko igice cya kabiri cy'ababa ku isi cyahawe urucanco rwa COVID-19 mu gihe ikindi gice kitaracandagwa. Abanyagihugu mu bihugu bitunze baronse incanco inshuro 50 kuruta ababa mu bihugu bikenye. Nayo presidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika yiteguye gutangura ibiganiro bya kidiplomasiya n'Uburusiya biciye mu nzira zinyuranye, ariko Amerika iragabisha ko Uburusiya bukwiye kubanza kumva amakenga y'ibihugu byo mu burengero bw'isi, aho Uburusiya bwarundanirije abasirikare babwo ku rubibe na Ukraine. Umuhanuzi mukuru muri presidansi mu by'umutekano muri Amerika, Jack Sullivan, yaravuganye na mugenzi we Burusiya Yuri Ushakov, umuhanuzi wa Perezida Vladimir Putin mu by'imigenderanire n'amakungu. Perezidansi ya Amerika yavuze ko Sullivan yabwiye Ushakov ko ibiganiro byose bikwiye gutorera umuti amakenga ku bikorwa Burusiya burimwo. Ntacyo Burusiya buravuga ku byavuzwe mu kiganiro hagati ya Sullivan hamwe na Ushakov.
Urakoze Aloysi Girimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Abarundi ntibavuga rumwe ku cegeranyo ku bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 72 umugwi Sever waraye ushikirije inama nshingamateka.
Shimira rero inzego za leta gusimira mu gusebere cyane cyane wahose gushyira kuko kuri ahabona ino munsi bakaba babifashe ku mwanzuro nicyo twari twaragwaniye nicyo twari twayipfuje.
Uyo ni Frederic Nzeyimana wo mu ishyirahamwe y'abaguye mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 72 hamwe n'abacitse ku icumu Collectif des Victimes et Survivants du Génocide Hutu de 1972.
Twafumvise kijya cegeranyo ko yagishikije mbere cyane kuko yagishikirije dushobora kutuvuga yuko ari incuzemo ibinyoma kandi nkuko bivuga mu kirundi bati igishyiga kibi gita ibyobiribi.
Uyo nawe ni Emmanuel Nkurunziza wo mu ishyirahamwe rifise intumbero yo kugira umuziro ihonyabwoko mu Burundi ASRE Genocide. U Rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda COVID-19 agenda ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru byahagaritswe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi komisiyo y'ukuri n'ukunywanisha Abarundi Sever yashikirije ejo ku munsi wa mbere inama nshingamateka y'icyo gihugu raporo yayo yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 72 ari jenoside yakorewe Abahutu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umugwi Sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu, wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu. Umugwi Sever uremeje uno munsi ku igenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero ari ihonyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi.
Oni pia kavenda icyariye mu kumurwa Sever aho kumenya ukuri n'ukunywanisha Abarundi. Hari kuri wa mbere ku muhinga mu gihe hari mu nama nshinga mateka gusigura icyegeranyo cy'impapuro 5516. Na icyariye mu kumurwa Sever yavuze rimwe mu byo yisunga mu
abagandaguwe ni benshi cyane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa. Abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'Abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi, abica ni baraba imyaka cyangwa igitsina. Ibyaha byakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu birafite ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwi Sever, ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe.
cyangwa mushano icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya genocide kiri muso akaba n'umuvugizi waryo wasanga umurwi Sever atabubasha ufise bwo kwita ubwicanyi bwo bwose ho nyabwoko ukuntu ikora ibwirije rya Amerika kuri telefone
aba mu Rwanda ni hasi eraba mu bayahuzi muri ekso yuko cyakicera cyemejwe n'abantu oni kandi byo ibihugu bya amareta yose y'ibihugu yarashobora kwishyiraho inzego nka sose ukabona niba yabishyize ngo kuko naho bongira ari ari ukukanganiza atari oni nta rundi rwego nta ufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nako
mushano yibaza ko ibyatangajwe na Sever bijyanisha abarundi agahamagarira oni kubikurikiranira hagufi
boho muri zaho ni nasoho kuko nta n'ukuvukanisha biriho ahubwo ni gusera ibyo ntitwatangaye mu gihe muri Sever banga gushyiramo ari intumwa za oni n'uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushyika ko ari biziyuzi adutangaza kirimwo kubyo bakoze ku ntumbero bahawe tuba twarinzira muri kigamugenzi dusaba yuko ibyo bavuze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba iho nyabwoko byabaye mu Burundi
ariko gihaha Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Folicon F Rwanyi kimenyane na kamwana wa mama asanga ibishyizwa n'abagabo bisa no guhuguza
turabona ko ibi atashimira bifise kandi turashima ko no mu Gisevere uri kurakora ku kahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokarasi n'agatakazi na muntu
umukuru wa Sever asigura ko icyatumye yitaho ubwicanyi bw'72 gusa ari uko amasura ariko azimangana babonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa Burundi bufite amoko amwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagiharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo bwo kwitwa nyabwoko umurwi Sever aho babatandukanije n'ubwo utemerwa na bose eroje wika neza Ijuja Amerika
Turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika Muntumbere ukuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ivuga kuri iyo ngingo ya komision y'ukuri n'ukunywanisha abarundi navuganye na Emmanuel Nkurunziza ayoboye ishami ry'ishyirahamwe ASE Genocide ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi navuganye nawe ari mu gisagara cya Toronto muri Canada aravuga uko yakiye ibyatangajwe na komision y'ukuri n'ukunywanisha abarundi Sever
twashumvise ko iryo sezeranyo ko yagishikije ndagicariye uko yagishikirije dushoboka tuvuga yuko ari icuzemo binyoma kandi nkuko bivuga mu kirundi bati igisiga kiri gita ibyo biribi mu gihugu hari gukozwe amakosa nk'arya mu buryo tuzi twagiye turahagumanya kuguma turatumisha amakuru n'abarundi nta gitangaje yuko ishikiriza icegeranyo kishikiriza ikinyoma tuti kubera iki ko dufashe no kugenda baragiyeho byonyine nta kuntu stand the test the ni kugenda uwo mukwe ariyo yagiriza kuba ubwa mbere ikomoka ku muganga wo kuri Burundi kuko ubwo bwanze ko dukica mu rwego rwa kabiri ari yatanzwe zo kuma kwa batutsi bwa kabiri akaba ari yo stand the nyine yere ko ni kuri top national zimwe zishobora kuba mu Rwanda kama seri kama rero yuko iyo bigenze gutyo umugwi n'umwe atakuna gushikiriza ibiza bido mu rutoki kukuri ahubwo kugiza byigikari ukuri kukubera 72 nuko twari tugiye utije icabaye habanje yuko abo bantu muri ubu bicirwa ubwo bantu bagombye kumara batsima ya cyinshi niko ibyo sitereveye yashyikiye kuvuga ibyabaye byo guhashya no guhana ibintu ku mutatu bakavuga ko byabaye ubyicanyi bo mu bitungo iyo nyabwonko kuri ubu ushobora kuba indengarugero cyangwa ikindi cyangwa ubuzima bwo mu bwa butitari icyo gutegura kumara abahutu ikindi tugushikiriza ni uko uwo mugwi rero washyikirije icyo cyegeranyo wari washinzwe wari wumvikane ko yuko wowe urimo aho gusa kuba nshobora kuba n'ishami mu buzima bw'ubundi ubwo rero yigijeyo ubu ijambo ryatangira kuvuga ngo izo ari urwego ruri mu butungane bw'uburundi ngo rwitwe n'abantu batanu b'abanyamahanga batatu mu bundi babiri hanyuma nyine bakabyigizayo bikaza gukorwa n'abo barundi kandi bakemwa na bene gukora ubwicanyi kugira ngo bajye gusubira kwemera ibiva
ubwanyu uruhe ruhande ninde yo tegereza gutangaza ibyakozwe mu by'ukuri 72 akabiha n'izina
ayishwe kuriwe ibyagiranye bwo kubitozwa bikemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bidakozwe n'umukuru wagenwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu nta kuntu na kumwe bizoza gukorwa ko n'abarundi na cyane cyane bagenwe n'abababonye ubwabo bakomoka basanga ibyumviro na bene bugomba kuba n'inzego z'abatuzi ubwa kabiri bashyize bakurikirana n'uko bigomba gukora ibikorwa nyine no mu rwanda urumva niho tugira tuti ibyo bakora byose n'ubwo ari bafise ubutegetsi ariko bafise amaradiyo menshi ni ngombwa icyo kibutsi kizosubirwamo kuko biri kubiri n'amategeko mpuzamakungu biri kubiri n'ibyakozwe mu isi yose aho batohoza abagombye kumara batomboje bize abatutsi bo mu rwanda muri ex yugoslavi byose bikorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibikorwa
murakoze turabashimiye navuganye kandi na Frederic Nzeyimana yatanguje urunani yise ubwo bacitse ku icumu n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 n'inyuma yaho bavuganye ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada aho nyine aravuga uko yakiye ivyatangajwe na komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severe
kuri uwo munsi wa 72 ni umunsi utazibagiranwa ngo nyinshi z'abarundi twe twari tubizi kuva kera nonge nk'imyaka 50 y'akagaye n'agashinyaguzo yongera ko imyaka 8 dutanguje urunani kugira ngo dusemerere kugira ngo dushike kuri uwo munsi w'ino munsi abantu bose twafatanije babuze abantu muri iyo myaka 8 ino munsi nama aleluya gushimira imana kuko ni umunsi w'akataraboneka mu gihugu cy'u Burundi ni umunsi w'iteka umunsi utungane bwa rugira umunsi utazibagiranwa mu ngo nyinshi z'abarundi babuze ababo gushimira rero inzego za leta gushimira umugwi severe cyane cyane wahoze gushyira uko kuri ahabona ino munsi bakaba babifashe ku mwanzuro nicyo twari twaragwaniye nicyo twari twaripfuje kandi nicyo twabonye imana ishimwe cyane
naho kubavuga ko ibintu nk'ibyo gutangaza ibyabaye 72 byokorwa n'inzego zijejwe ubutungane cyangwa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abandi bafise ayandi mashyirahamwe bavuga ko abatutsi nabo nyene bakorewe ihonyabwoko nk'uko babivuga nk'umugwi ase genocide cyane cyane bavuga mu mwaka w'1993 homwe muhavuga iki
yamaze kuvuga ibyo 72 ko rya ihonyabwoko twebwe twari tuzi neza yuko ubwa mbere inzego za leta z'uburundi zirabifitiye uruhushya niko amategeko abivuga uburundi bwarasinye amategeko mpuzamakungu ku bintu by'amahonyabwoko ku buryo bashobora kubikora wenyine nta namwe twese twibaza yuko uburundi butashobora kubikora ubwo hari bamwe bavuga ngo bikorwa gusa na mpuzamakungu mu gusomya amategeko uko yanditse aya mpuzamakungu n'ay'uburundi birahura barayafashe abanisha bavuga rero ko haba harabaye ihonyabwoko 93 amahonyabwoko iba yarabaye mu Burundi ategerezwa kwigwa iryo 93 ku barivuga bategerezwa kurivuga uko iryo riryo 72 ryizwe bakurikije ibimenyetso bimwe ubwo dusigura nuko ihonyabwoko tuzi ko rikorwa n'amaleta rikorwa n'ubutegetsi rikorwa ryapangapanzwe rikahiga umugwi w'abantu iyo gihe cyose tubigarukanye ku 93 twebwe twamaze twibaza ninde ariko ubutegetsi cyangwa ninde yari afite ingufu z'ubutegetsi 93 abatutsi kuko bariho bishwe mbwa bishwe mu buryo bw'ihonyabwoko twe tubifata yuko abatutsi bishwe 93 ahubwo ari ingaruka mbi z'ihonyabwoko ryo mu 72 ritigeze rihanwa nk'uko inama mpuzamakungu ubu ntibivuga baravuga amahonyabwoko yose yadahanywe mwisanzwe aragaruka akigarukiza kigarukiza byo mu 1993 kuri twebwe ni ingaruka mbi z'igihonya bwoko ariko gituma twe tuvuga ko nabishwe mu 1993 nubwo barabatuzi kuri twebwe bahitaga ni ihonya bwoko by'abahutu byo mu 1992 bitigize rihanwa
murakoze
bashimye namwe
banyanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
U Rwanda rwasohoye ayandi mabwirizwa mashasha yo kwirinda COVID-19 ayagena ko ibirori no kwiyakira bijanye n'iminsi mikuru vyahagaritswe. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baragaragaza ko amabwirizwa yamahinduka ateza igihombo n'ihungabana mu banyarwanda. Asomta kaboyi niyo nkuru Adoviti.
Amabwiriza yatangajwe mu ijoro ryo kuri iki cyumweru yaje akurikira yari yatangajwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize yagombaga gutangira kubahirizwa guhera uyu munsi ku wa mbere itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 ayara yatangajwe afite umwihariko ku mujyi wa Kigali itangazo ryaturutse mu biro bya ministre w'intebe rivuga ko muri Kigali mu mihango y'ubukwe kwiyakira bibujijwe ni mu gihe kandi ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi mu nsengero no gusaba ritagomba kurenza abantu 40 kandi bigasuzwa nta birori byo kwiyakira bayo aya mabwiriza kandi agena ko ibirori biba mu minsi ya nyuma isoza umwaka nabyo bibujijwe mu nsengero naho imihango yose ihabera igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 30% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu kandi abitabiriye amateraniro bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye ibi bikajyana nuko abagenzi bifashisha imodoka rusange bose bagomba kuba baramaze kwikingiza COVID-19 inshuro ebyiri aya mabwiriza yabaye nkatungurana kuko abantu benshi bari biteze ko batangira gukurikiza ayasohoye mu cyumweru gishize tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12
kurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u Rwanda rurimo ariko ibyo byemezo mu rundi ruhande ntago bibushisha yuko bigenda nyine byihuta ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya 40% cyangwa 50% yo muri private igomba kubihari umukoresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire ya miryango yaritunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe
ubwo gusohora andi mabwiriza n'aya mbere ataramenyekana byatumye hari abaturage bamwe kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batari bamenye ko hari izindi mpinduka zabaye
aya ntabyo twamenye kubera ko tutaba dufite amaradiyo ntabyo tuzi
Ibi byemezo kandi bikomeje guhinduka umunsi ku munsi harabagaragarije Ijwi rya Amerika ko byabagize b'ingaruka ko gahunda zabo bari barapanze zihindutse
bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'ibyo n'icyumweru harimo amabwiriza ahindura yari yabanje inshuro eshatu banga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo nkanjye ubwanjye nayo mfite ubukwe aho bimereye igihombo rero ni uko natanze amavanse ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avanse ntabwo bashobora kuyamusubiza amabwiriza kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini ntanamenya ngo azahinduka byari ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi kuzamara icyumweru muri iyo situasiyo
usibye ibihombo biterwa n'imirimo imwe n'imwe iba yahagaritswe abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bagaragaza ko ingamba zikaze zo kwirinda COVID-19 zigenda zisohoka umunsi ku munsi zangiza ubuzima bwo mu mutwe uyu ni Dr. Eugene Rutembesa umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda
ibyemezo rero ahantu bitereye ubwoba nuko bituma nta muntu numwe noneho nta muntu gitekereza ikindi nukuvuga kuti noneho uyu munsi harahinduka iki tukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza bavuga kugomba kubutekanya itekana rero muri ibyo byose ibyemezo uyu munsi biraje ejo birahindutse ejo ubundi ihungabana nanone mu kimenyetso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe ingaruka za mbere umubano ucitse mu bantu ukaba wenyine urumva rero umuntu utekereza ibintu bibi gusa umutwe nyine ni izo ndwara ziziyongera byo umuhangayiko udashira ihungabana ridashira
ibyemezo bishya byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 byatangiye nyuma y'aho mu cyumweru gishize itariki ya 15 z'uku kwezi Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko mu gihugu hageze ubwandu bushya bw'icyo cyorezo buzwi nka Omicron amatariki yakurikiyeho yagaragaje ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 buri hejuru ugereranije n'ubwandu bwariho mbere yo kuza kwa Omicron mu minsi ine gusa uhereye itariki ya 16 z'uku kwezi abantu bagera kuri 119 nibo banduye COVID-19 mu gihe mu mezi yabanje y'ukwa 10 n'ukwa 11 hari hasigaye habonekera mu bipimo bya buri munsi abantu bari hagati ya 10 na 20 banduye usibye amabwiriza akirwaho na guverinoma leta inasaba abaturage kujya gufata inkingo kuko zihari mu gihugu kugeza kuri iki cyumweru abantu bagera kuri 77,179 nibo bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri 4,485,633 bari bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo naho 42,542 bo bari bamaze guhabwa doze ishimangira Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi na haya makuru y'aka kanya garukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe.